Tuwashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika I Kigali na FM 93.3 I Karongi, muri Uganda naho turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abajeje umutekano mu burengerazuba bw'u Rwanda bemeza ko basirikare bikekwa ko ari aba Republika Demokarasi ya Kongo barabinjiye ku butaka bw'u Rwanda biba inka z'abanyagihugu mu murenge wa Busamamana.
Abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga urwego rw'abakongomani iringara ko baje kubitwara zose zari inka 8. Mubo yabashije kubona yabonyemo wari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo.
Uyu ni umwe mu babanyi w'umunyagihugu wo mu murenge wa Busamamana ari mu bibwe inka mu gisata c'impunzi. Abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarakwiza imyaka yo kubaka babandanya kwiyongera. Turagendera ikambi ya Mahama nayo mu higya nino ku isi. Amerika yatangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara vy'inkende. I Vatikano naho umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iri kwirakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Tubafitiye n'amakuru ya sport musangwe ikaze. Nongere ndabahikaze njuti bakunzi bijuri rya Amerika. Amakuru yacu tuyahereye mu intambara ya Hezbollah na Israel. Umuvugizi w'umurwi wa Hezbollah yagudaye aguye mu gitero Israel yagavye muri Libani ejo kwa Mungu. Umwe mu bategetsi ba Hezbollah yatanze ano makuru ntashime ko amazina ye watangazwa. Yavuze ko Mohamed Afif yiciwe hagati mu gisagara cyo mu rwa mukuru wa Libani I Beirut. Mohamed Afif yatanguye kuja ahabona cyane mu kwezi kw'icenda inyuma y'igandagurwa rya Hassan Nasrallah yahoze atwara Hezbollah. Umenyesha makuru itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP yashitse mu kibanza Mohamed Afif yagandaguriwe mu ejo kwa Mungu. Yavuze ko yahasanze ibiziga by'abandi bantu bane n'abandi bane bakomeretse nyuma y'ico gitero. Abanyagihugu babonetse mu mabarabara y'umurwa mukuru wa Libani bahunga. Ntacho Israel iratangaza ku by'igitero cyari gihitanye Mohamed Afif avugira Hezbollah. Mu gihe ibitero by'ingabo za Israel muri Libani biriko bitera vyegereza uburaruko ico gihugu, Israel yasavye abanyagihugu ba mu bisagara birenga 10 biherereye mu buseruko bwa Libani gukinjura. Hagataho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Libani nabwo uvuga ko abamaze guhitanwa n'ibitero. Israel bandanya kugaba ku butaka bw'ico gihugu aho iri mu ruhigi rw'abarwanyi ba Hezbollah barenze 34,000 abatayizabo bakaba barenga 1,200,000. Ibitigiri by'abarwanyi ba Hezbollah bamaze kwasiga gatwe ntibizwi. Ku ruhande rwa Israel naho ibitero vya Hezbollah bimaze guhitana abagera kuri 76, aba bakaba barimwo abasirikare 31, abatayizabo ni 60,000. Tukivuga rero ku vy'intambara Israel ihanganyemwo n'impande zitandukanye, umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iri kwirakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Ikinyamakuru La Stampa co mu Butaliyano kibivuga cishimikije tumwe mu duce tw'ibiri mu gitabo ca Papa Francisco kigiye gusohoka vuba. Ku bwa La Stampa, muri ico gitabo umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agira ati abahinga benshi bemeza ko ibibera muri Gaza bikwije ibisabwa vyose kugira ngo vyitwe genocide. Tubwirizwa gukora amatohoza yimbi kugira ngo vyukuri tumenye ko hisunzwe amategeko n'insiguro itangwa y'ibiranga genocide ibera muri Gaza ari genocide. Igisirikare ca Israel ntaco kiravuga ku majambo ya Papa Francisco akatari gake muri kahise yamara cumvikanye camirira kure abacagiriza ko kiriko gikora genocide y'abanyepalestina. N'ubwa mbere umwungere wa Ekleziya Katolika avugiye ku mugaragaro ijambo genocide y'abanyepalestina kuva intambara ya Israel na Hamas yaduka mu kwezi kw'icenda. Ariko harabemeje ko yise intambara yo muri Gaza genocide. Vatikani ico gihe yarabibeshuje. Ivyo Papa Francisco yavugiye mu gitabo kigiye gusohoka vyafashwe nk'iki bidasanzwe bivanye n'ingene Ekleziya Katolika ikunze kwirinda kugira ico ivuze ku matati mpuzamakungu. Amajambo Papa Francisco yavuze ni nayo akarishe cyane avuze kuva intambara Hamas na Israeli yaduka. Mu kwezi kwa 12 ko mwaka uheze, Afrika y'Epfo yitwariye Israeli muri sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI ivuga ko iriko ikora ivyaha vya genocide muri Gaza. Mu kwa mbere umucamanza mukuru wa CPI Cour Penal International yaciye adegeka Israeli kurimbura niba abasirikare bayo bariko barakora ivyaha bagirizwa. Iyo sentare ifise icicaro muri Hollande niravuga nimba yasanze ivyo vyaha Israeli iriko irabikora canke itariko irabikora. Abajijwe amagara abantu muri Amerika batangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara by'inkende. Uwanduye no muri leta ya California iri mu burengero bwa Amerika. Igisata kijejwe amagara abantu muri iyo leta cavuze ko uwanduye yahora mu rugendo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Yanduye ariko avurirwa mu buraruko bwa leta ya California. Ico gisata nticavuze igihugu co muri EAC wasanganywe ubwandu yahoramwo, cavuze gusa ko ariko aroroherwa kandi ko amahirwe yuko atabandi yanduza ari menshi. Abatanze amakuru bariko bararondera abo bahuye mu ntumbero gukinga ko ubwandu bwo bwamuvuye ko bandanya guhererekanwa. Hambavu ya Amerika ibindi bihugu bimaze kuvugwamo abafise ubwandu bavanye muri Afrika y'ubuseruko n'Ubuhindi, Suède, Thailand n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rikavuga ko ubwandu bw'ibihara by'inkende busa n'ubwagabanutse muri rusange. Kuva mu kwezi kwa 9 abanduye barenga 300,000 aba bagwiriyemo abo mu Burundi, Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. OMS naho yemeza ko ubwandu bwagabanutse mu bihugu bitandukanye birimo Kongo yafatwa nk'ikirindiro gikuru cyo ngwara. Haracakenewe incancu nyinshi kugira ngo ico kiza gituzwe burundu. Ikigo CDC kijeje kurinda no gukumira ingwara kivuga ko Kongo ubwayo yonyene ikeneye incancu zigera ku 3 million. Muri rusangi ibindi bihugu byose vya Afrika byavuzwemo ivyo ngwara bigakenera 7 million z'incancu. Igihugu cabangamiwe cyane n'ubwandu bw'ibihara by'inkende ni Republika ya Demokarasi ya Kongo, kigakurikirwa n'u Burundi. Ijwi rya Amerika, aya makuru yose agezwe hirya nino ku isi n'ayandi muheje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere dabari kaze nduti bakunze ibijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame atangaza ko biteye impungenge kwa muri no myaka hari abantu bacicwa bakizira uko bavutse. Yevuze jo kwa mungu agarukwa kwicwa ry'umucika cumu wa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda wo mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'ico gihugu aheruka kwicwa urwagashinyaguro. Umuvyeyi w'imyaka 66 aje yongera ku bandi batanu bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa 8 kuno mwaka. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuyi i Kigali mu Rwanda.
Urupfu rw'umubyeyi witwa Nduwamungu Pori na w'imyaka 36 y'amavuko warokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 rwamenyekanye mu mpera z'iki cyumweru dusoza. Umuyobozi wayibuka ku rwego rw'igihugu Dr. Gakwenzire Philibert mu kiganiro yahijwe rya Amerika yagaragaje ko nyakwigendera yishwe n'abantu batahise bamenyekana kuwa kane tariki ya 14 z'uku kwezi kwa 11. Perezida wayibuka avuga ko urupfu rwa nyakwigendera basanga rufite nk'isano n'ingengabitekerezo ya genocide ikomeje.
Twasanze uriya mubyeyi akirokoka yageze ubutwari bwo kuguma hafi yaho yarokokeye. Ibibazo rero by'itotezwa byabanje kugaragara kuri umubyeyi mu gihe cya gacaca, hakajya hagenda humva ko ibintu byo kumurenguriraho amagambo bazamugirira nabi. Ejo niho ku itariki 15 nibwo twumvise urupfu rwe. Kugira ngo urokoke genocide yakorewe abatutsi mu 1994 nyuma y'imyaka 30 wicwe ruriya rupfu rw'agashinyaguro, kandi bigaragara ko bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide yahagaritswe hashize nyine iyo myaka navuze. Twarwakiye rwose n'umubabaro n'agahinda kenshi.
Urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 15 nyuma y'uko bamwe mu baturanyi be bamushakishije bakamubura. umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Ngoma Biseruka Omar avugana n'ijwi rya Amerika yavuze ko ubusanzwe uyu mubyeyi yari atuye umurenge wa Rukumberi ko yari asanzwe abana neza n'abaturanyi be gusa avuga ko batewe impungenge n'urupfu rubishwemo. Prezida wa Ibuka mu karere ka Ngoma Biseruka Omar yabwiye ijwi rya Amerika ko kugeza ubu batarabasha gushyinguranya kwigendera kuko ibice by'umubiri we abamwishe babitandukanije.
Urumva bamuciye umutwe umutwe barawujyana, hari igihimba gusa nyine gice cy'epfo gusa umutwe ntabwo turawubona. Bigaragara ko rero nyine babikoze nyine ari ibintu bifitanye isano nyine no gukomeza nyine kwica abarokotse jenoside nk'uko mubibona biri kugenda biba mu gihugu hose.
Urabona umwuka umeze ute?
Birumvikana abantu bafite ubwoba cyane abadamu b'abapfakazi baba bonyine, uretse nabo n'abandi bose nyine urumva ubwoba ntibwabura. Nyuma y'imyaka 30 ishize jenoside ihagaritswe, hanyuma abona ko hari na gahunda nyine y'ubumwe n'ubwiyunge yabayeho, abantu batanga imbabazi bazabangamira ubumwe n'ubwiyunge bikomeje gutya.
Umuryango w'Ibuka uvuga ko ubwicanyi bwibasiye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi butabereye aho muri Ngoma gusa, kuko hirya no hino mu gihugu hamaze iminsi humvikanye abarokotse jenoside bagenda bicwa. Kugeza ubu Ibuka ivuga ko imaze kumenya abagera kuri 5 biciwe mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Kamunyi mu majyepfo y'u Rwanda, ndetse no mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubwo yasozaga inama y'umuryango Unity Club, ni umuryango ugizwe n'abayobozi bari muri guverinoma n'abayihozemo ndetse nabo bashakanye, uyu mukuru w'igihugu yumvikanye avuga kuri aya marorerwa.
Ubu muri umwaka 2024 muri uku kwezi cya turimo, umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icy'abandi bazize mu myaka yashize, tukicara aha tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda. Ntabwo ariko bigomba kugenda. Muri ba bandi barakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba, bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire. Ntabwo bikwiriye.
Abarokotse jenoside batuye Rukumberi mu ijwi rya perezida wabo ngo ubwo babwongeye kuba bwinshi nyuma yo kubura mugenzi wabo. Ibuka ivuga ko inzego zishinzwe iperereza zigikomeje gushakisha bishe uyu mubyeyi Nduwamungu Pauline. Kugeza ubu Ibuka ivuga ko abantu babiri bakekwaho uruhare mu rupfu rwe ari bo bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi, urakoze. Tukiri mu Rwanda, abajeje umutekano mu burengerazuba bw'ico gihugu bemeza ko hari abasirikare bikekwa ko ari aba Republika ya Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu ijoro ryo kuwa gatandatu buca ari kwa Mungu, biba inka z'abanyagihugu bo mu murenge wa Busamamana. Umenyeshamakuru wacu Gloria Twishime yanyarukiyeyo adutegurira ino nkuru.
Mu butumwa bugufi SP Kwizera Karekezi Bonaventure, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba yatwandikiye, yagize ati:
abantu bataramenyekana bibye inka z'abaturage, aho amakuru dufite avuga ko bazambukije mu gihugu cy'abaturanyi. Andi makuru turacyayakurikirana ngo tumenye uko byagenze.
Icyakora abaturage muri aka gace bo bavuga ko ibi byabaye ahagana mu masaha n'igice z'ijoro, aho abatuye muri aka kagari ka Busigari bavuga ko batewe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisirikari iriho ibirango bya FRDC. Uku niko uyu muturage utuye muri aka gace ntabareshya yabituganije ku murongo wa telefoni.
Abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga urwego rw'abakongomani Iringara, ubwo ko amajwi yari menshi umuturage yagize ubwoba arirukanka inka azivamo, ariko baje kuzitwara zose zari inka 8. Yirutse kubera ubwoba, ariko mu bo yabashije kubona yabonyemo wari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo.
Izi nka 8 zari z'abantu 3 bo muri aka gace.
Ni z'abantu batandukanye, harimo umuturage witwa Gakuru Alphonse, witwa Mpabwanimana Jafeti, n'uwitwa Nyiraneza. Izo nka zari mu mudugudu wa Bisizi, akagari na Kabusigari, umurenge nyine ni wa Cyanzarwa. Ntabwo zari mu mupaka, uretse ahantu zari ziri naho umupaka uri harimo intera ijya kuba nk'ibirometero 2 cyangwa 3 n'igice ugenekereje. Babarenze umupaka binjira ku butaka bw'u Rwanda.
Twaganirije Gakuru Alphonse, umwe mu bibwe inka, hatubwira uko byamugendekeye.
Zareba twibye ingaba batwinje ngumunani ariko tumaze kubona imwe n'icyayi n'ibiri zimaze kuboneka ngo turacyakurikirana amakuru turi kugira ngo dukurikirane arabinjiye mu hirya bari gukomeza kugira ngo bifashe kureba mu bishyamba byabo muri Congo turamenya uko bimeze nga nyuma ya saa sita bazisanze mu mupaka zijye ziri mu mupaka w'u Rwanda na Congo zinaho zari zimaze niho yari imaze kugera niba yari yananiwe kubera ko nda nubwo zavagaho ziri buriya yananiwe kugenda.
Mu busanzwe mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu hakunze kumvikana urubyiruko rw'Abanyarwanda rwishora mu mitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari naho aba baturage bibwe inka bahera bavuga ko batazibwe n'abatabazi ahubwo ari abo bari basanzwe babana.
Nabonyemo yari yambaye imyenda ya Congo y'abasirikare ba Congo n'ikirango nanakibonyeho ngo banyitaje, ariko turi gutekereza yuko hari abahungu bageze bava mu Rwanda bakagenge muri za Congo bakigira umutwe w'abazarendo, abo nibo bajyaga baza bagasereza ngo mu Rwanda ng'ahantu hari amatungo muri ubwo buryo kuko baba bazi kari agace k'iwacu bagakoreye amakosa muri ubwo buryo.
Abaturage basaba by'umwihariko ko ingabo z'u Rwanda zibarindira umutekano zakegera imipaka kugira ngo zikumire ubugizi bwa nabi.
Kugira ngo umutekano ukomeze kuboneka sirikare nuko bajya bacuma nabo bakegera hafi y'umupaka ku buryo hagati yaho turi bo barabegeye hafi twebwe tugasigara inyuma yabo bakegera hafi bazitiye umupaka niho turushaho kutubera byiza. Ubwo rero bagiye bo bakegera umupaka twebwe tukabamo hagati zarushaho kugira umutekano.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi yongeye gushishikariza abaturage kwimakaza irondo ry'umwuga kugira ngo bakumire ubugizi bwa nabi bw'ababuturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Abaturage turabasaba icyambere kiruta ibindi byose ni amarondo, kumenya ko uburinzi bwabo n'ubw'imitungo yabo buri mu nshingano zabo n'ubundi. Amarondo akora, amarondo atanga amakuru, amarondo akumira, akurikirana ibintu bitaraba, ayo marondo niyo dukeneye. Bigaragara ko abantu bapanze irondo nabi, ntabwo abantu bashobora gupanga irondo ngo bibagirwe ahantu hari umutungo nk'uriya. Ibyo bimeze nk'amarondo y'umurimbo gusa, y'umuhango gusa. Rero hashobora kuba irondo ryagiye kure cyangwa se ritapanze ngo rigabane uducerera kurikirana neza.
Ikibaya cya Congo gihana imbibi n'u Rwanda kirimo ingabo za Congo zivanze n'iza FDLR na wazalendo, ariko bivugwa ko imibereho yabo atari myiza, ari naho bahera baza kwibibatunga mu Rwanda. Kuba ingabo za FRDC zaza kwiba inka mu Rwanda ni ibintu byabayeho no mu bihe bitandukanye. Muri 2022 umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda mu mudugudu wa Cyamabuye, akagari ka Rusura, umurenge wa Busasamana, muri aka karere ka Rubavu, mu gace gakunze kunyurwamo n'abarwanyi ba FDLR. Byaje kumenyekana ko uyu musirikare wa Congo yarimo yirukanka ku bana bari baragiye intama ashaka kuziba. Abasirikare ba FRDC binjiye mu Rwanda mu mezi abiri ashize bashaka kwiba inka mu kagari ka Rusura mu mudugudu wa Kageyo barateshwa. Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yacu y'uno munsi. Mu gisata c'impunzi, ibitigiri vy'abana b'abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarashikana imyaka yo kubaka bibandanya kwiyongera mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda. Muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye.
Ikambi ya Mahama iharugwamo abana b'abakobwa n'abahungu batarashikana imyaka 18 barenga 32,000 nk'uko ubushikiranganje bujejwe impunzi Minema bubitangaza. Muri bo benshi mu bakobwa barakoregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma batwara inda z'indaro. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abana b'abakobwa bakorewe iryo hohoterwa bagahava batwara inda. Anavuga ko nyuma yaho bamaze kubatwaza inda ibyabo babashurashuruza baba babemereye birimo kuzobafasha biba biheze ugasanga ubuzima bubi kuri bo buratanguye. Agira inama abandi bana bagenzi we. Ibyo kandi bishikana ku babyeyi babo bana baba bavyariye iwabo kuko baca bagira ingorane zo kurera abana benshi kandi atabushobozi bafise. Uyu mubyeyi afise umwana yakorewe ayo mabi.
Kubatubonye cyane gukisha cyane gutunga nawe wowe kubera bari umwana ntabwo batekereza neza ngo abone ingene bitorana. anyihuse asangaho undi mwanya wo kureba konti ariko ntayo ruvuge n'ikibazo ntacyo ni ntacyo.
Twavuganye kandi n'abandi babyeyi bo mu kibano ngaho mu ikambi batubwira ko ubuzima bw'abana b'abakobwa bayibamwe butorohewe kuko bakoregwa amabi menshi. Uyu mukenyezi avuga ko hakwiye gukomeza inyigisho zishimikiye ku mabi ashingiye ku gitsina, baba babyeyi bakamenya inshingano zabo ku bana ndetse n'abana bakigishwa cyane batarahura n'iryo sanganya. Ku bijyanye n'uko abo bana b'abakobwa baba bahohotewe bafashwa mu makambi atandukanye n'uko bigishwa, twavuganye n'ishamwe Plan International Rwanda gitaha abana baba mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Alice Bumanzi ashinzwe programme y'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'imiyabaga muri iryo shyirahamwe.
Ufite parti y'abakansara ibafasha mu kubumva kumva ibibazo bafite, tukagira none n'inyigisho tutanga kubigisha, tukabaho cyane no kubaha amahugurwa ko ibyo bintu bijyanye no gusobanukirwa ihohoterwa n'uko bagomba kuryirinda no kumenya chano za reporting kuwa huye n'ikibazo.
Abaserukire ubushikiranganje bwitaye impunzi mu ikambi ya Mahama abo basaba ababyeyi gukurikirana abana babo hakiri kare kuko umwana w'impunzi ategerezwa kubaho nk'undi wese. Vuga neza Andre aserukira Minema muri iyo kambi.
Bongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugira ngo
ibitekerezo by'abana b'abakobwa bakoregwa amabi bibandanya byongerekana nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe Plan International Rwanda rikurikiranira hafi ubuzima bw'abana mu makambi no hanze yayo. Ariko nta bitigira inyezi na hababashije kuduha by'abamaze gukoregwa ayo mabi. Ikambi ya Mahama icumbikiye impunzi ziva mu bihugu indwi bitandukanye, ivyo navyo ni Burundi, Congo, Eritrea, Afghanistan, Yemen, Sudani na Ethiopia. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika umwanya ni w'amakuru y'imikino na sport. Turahera mu Rwanda uno munsi kwa mbere niho bimenyekana nimba ekipe y'ico gihugu y'umupira w'amaguru iza kuronka itike yo kuzoja mu gikombe ca Afrika c'ibihugu canke urugendo rwayo ruza guhera uno munsi kwa mbere. Jean-Claude Munyandinda arabitubarira.
Guhera isaa 12 z'umugoroba ku isaha y'Ikigali haratangira umukino wa nyuma mu itsinda rya kane mu rugamba rwo gushakisha icyo kuzerekeza muri Maroc mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mpira w'amaguru. Amavubi y'u Rwanda arahura na Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria kuri stade mpuzamahanga ya Godswill Akpabio mu mujyi uyo uherereye muri leta ya Akwa Ibom muri Nigeria. Ku ruhande rumwe Nigeria yamaze kwibonera itike ya kane, naho ku rundi ruhande u Rwanda rukaza gukina rurwana no kubona amahirwe ya nyuma ari kure nk'ukwezi. Umukoro wa mbere w'umutoza Frank Spitra w'Amavubi ni ugutsinda Nigeria mu rugo, byatuma u Rwanda rugira amanota 8 mu mikino 6. Kubona ayo manota nabyo ntabwo biba bihagije kuko icyifuzo cy'u Rwanda nuko ikipe y'igihugu ya Libya yatsinda ikipe ya Benin mu wundi mukino muri ritsinda rya kane. Kuri bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda barasanga icyo cyifuzo ari nka zanzozi z'umuntu w'umukene cyane, ngo kuko iyo ikipe igeze aho itega amakiriro kuri munsindire ibyayo biba byageze iwandabaga. Icyizere cy'abakunzi b'ikipe Amavubi cyo kwerekeza muri kane muri Maroc cyarushijeho kuyoyoka kwa kane cy'umweru gishize ubwo yatakazaga amanota 3 kuri Stade Amahoro i Remera nyuma yo gutsindwa na Libya igitego kimwe ku busa. Icyo gihe abafana batashye bacitse intege amaganya ari yose.
Amavubi ntakatagize yagerageje gusa ni kwa kundi wenda football nyine umupira widunda, ariko nta nubwo wenda Libya yaturushije gusa ni kwa kugira amahirwe make cyane na kiriya gitego kibaye kiratunguranye mu buryo bugaragara, ntago rwose baturushije gukina umupira.
Ndabaye cyane pe, ndabaye dembe bizikuntu byagenze ntako batagize bagerageje.
Abari abatipe bacu baraturaburije kandi urabona bazahura na Nigeria kugira ngo bazayitsinde biragoye. Twihebye kabisa ugutsinda biragoye bikubiye gake ya kabisa. Ubu batashye nyine nibihangana. Gusubira muri AFCON biri kure nk'ukwezi.
Ndahenda amahirwe yanjye ariko akaka kunsekera.
Muri iri itsinda rya kane mu majonjoro yo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu. Nyuma y'imikino itanu kuri buri kipe, ku mwanya wa mbere hari Nigeria ifite amanota 11. Iyi kipe yamaze gukatisha itike yayo ku buryo mu mukino wayo n'u Rwanda ibiharanira gusa kurengera ishema ryayo. Benin iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 7, u Rwanda rukaba rwa gatatu n'amanota 5. Ikipe ya kane ano ya nyuma ni Libya ifite amanota 4. Tukiri umupira w'amaguru, ejo bundi kwa gatandatu mu ikipe ya Lyon Sport hato abayobozi bashya. Ni nyuma yuko wari umaze imyaka ine ayobora ikipe, kapiteni wavuye ku rugerero mu ngabo z'u Rwanda Jean Fidèle Uwayezu yeguye ku mwanya we mu gihe n'ubundi manda ya komite yari ayoboye yari iri hafi kugera ku musozo. Mu matora yabaye hashyizweho urwego rw'ikirenga n'urwego rwa komite nyobozi. Ku birebana n'urwego rw'ikirenga rw'umuryango wa Lyon Sport, watorewe kuba perezida warwo ni Paul Muvunyi. Ku mwanya wa vice perezida w'uru rwego hatowe Emile Rwagacondo, Abdallah Murenzi atorerwa umwanya w'umunyamabanga. Hatowe kandi abajyanama batandatu b'uru rwego rw'ikirenga rw'umuryango wa Lyon Sport, bose uko bangana bakaba barigeze kuba ba perezida b'ikipe. Abo ni Paul Rwamyambuga, Valens Munyabagisha, Theogene Ntamaka, Charles Ngarambe, Sadate Munyakazi na Jean Fidèle Uwayezu. Muri komite nyobozi ya Lyon Sport Football Club, watowe nka perezida w'ikipe ni Tadeo Twagirayezu. Ku mwanya vice perezida wa mbere hatowe Prosper Muhirwa, vice perezida wa kabiri aba Roger Aimable Ngoga. Patrick Rukundo yatorewe kuba umubitsi, naho ku mwanya w'umujyanama hatowe Denis Gacinya. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cumundira tubandanirize mu Burundi. Bitigire by'abakobwa bitabira urukino rwo gusiganwa ku makinga muri ico gihugu biracari hasi cyane. Amaze kugwitabira bemeza ko rubafasha mu kwikenura, bagahimiriza bagenzi babo nabo kurwitabira. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Burundi hari intara zimwe zimwe iyo babonye umukobwa anyonga igare bifata ku munwa bakumirwa, aho twovuga nk'intara Kama ya Mugamba. Ariko rero hari n'izindi ntara nk'Imbo, kunyonga igare bisa n'ibiri mu mico yabo, haba ku bakobwa cyanke ku bahungu. Nk'igihanga muri komine ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, umusore atagira igare nta mugore abona, kuko ariryo risenya rikavoma. Hari n'izindi ntara rero nka Buyenzi, igare ku mukobwa si ibintu bimenyerewe cyane, ariko nta gitangaza gihari kubona umwana w'umukobwa anyonga igare. Emmanuel Rukundo ni umukobwa uno munsi afise ikibanza cya mbere mu bigeme mu ishyirahamwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko byamworoheye cyane kwijukira urwo rukino, kuko ababyeyi biwe bamushyigikiye naho benshi mu babanyi biwe batabitahura.
Sinavuga yuko nagize intambamye mu muryango, kubera mu muryango hari hasanzwe nyine hari ikinga, kandi n'ababyeyi nta n'umwe yigeze ambuza. Byari sawa kandi papa wanjye yari asanzwe ajya mu mahiganwa aserukira intara. Byari sawa, nta kibazo nigeze ngira. Ahubwo ngeze aho nshobora kuronka amahirwe yo kujya guhiganwa ku rwego rw'igihugu, byabaye ari sawa. Gusa nyine mu kibano mu bagenzi barashaka nyine kuba bombuza bavuga amajambo, ariko ntibyanciye intege. Rero n'ubu ndacyabandanya, kandi ndabona yuko harimo akarusho.
Sengiyumva Desire Hussein, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kubona bigeme bahiganwa ku magare atari igikorwa cyoroshye namba, arerekana uko babigenza kugira buke buke abana babigeme bitabira urwo rukino.
Ishyirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi ryaciye ryegera abantu batandukanye, n'uvuga nti bashobora kudufasha mu kurondera abanutsi babigeme bashobora kuba bifuza kunyonga amakinga babikunda. Aho rero icyo dukora, turaheza tugategura amahiganwa, hanyuma iyo turonsa abakinnyi tugaheza tukabigisha ayo makinga ingene bayagendera ko bakaja mu two kwita ko ari kadandukanema, hanyuma tukabaha n'amakinga bakoresha. Nkamusanzwe muzi yuko aribo nihimiriza ryamaje rikorera kogwa n'ishyirahamwe mpuzankino Komite National Olympic, bavuga bati nimugerageze muduze urugero rw'inkino rw'abigeme, ntibabandanye gusa ari abana b'abahungu aribo baboneka ko bashoboye inkino.
Uno munsi Nsengiyumva arashima intambwe abigeme baze gushika ko haba mu mahiganwa abera mu Burundi canke mu makungu. Afatiye ku mahiganwa mpuzamakungu Burundi butunganya mu gihugu cyose, akitabirwa n'ibihugu byinshi, ati nta nkeke imbere ni heza.
Turavye intambwe abigeme bacu bageze ko umuntu yoshima, mugabo intambwe yo kubandanya nivyo dukora, iyo iracyari ndende na cyane cyane kuko n'umuntu yatunze ikinga mu muryango. Ngira murabona yuko umubyeyi kenshi bafavoriza abahungu kuko nabo bakunda gutuma batigenduza n'akagendo voma amazi cyangwa ukora ibintu biri. Tugashimira cyane cyane yuko leta iduha uburyo tugashobora kujya mu nkino mpuzamakungu ari nka Champion du Monde cyangwa Champion d'Afrique. Ivyo rero biratuma abigeme bandi basiye mu gihugu bavuga ati bya bintu birimo akarusho.
Rukundo Emanuela amaze guhiganwa mu bihugu nka Kenya, Misiri, Ghana, Afrika y'Epfo, Tanzania, Ububiligi, Ubwongereza n'Ubuswisse, aremeza ko aho yavuye nahageze bitandukanye. Asaba abandi bigeme kutikumira, abibutsa ko atarukino rwahariwe abahungu gusa.
Kamunotera abandi bigeme nuko bakunda imyuga yose batarobanuye ngo ibi nibyo bahungu cyangwa bijya nibyo bakobwa oyayi hama ababyeyi nabo nk'icono bahanura nuko batobuza abana babo mu ngabire zabo babafise bo bareka bakazikoreramo kuko umuntu ntabazi kizomugeza kure cyangwa kizotuma atera imbere.
Kuva mu mwaka w'2020 u Burundi buratunganya isiganwa ry'amagare mu gisata cy'abigeme rizunguruka igihugu cyose rimarindwi rigizwe n'uduce dutandatu. Uno mwaka iryo higanwa ryitabiriwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Sierra Leone, Kenya, Uganda, Benin, Senegal n'u Burundi. Wabaye wa mbere ni umukobwa yamuka muri Burkina Faso, nayo muri rusange ikibanza cya mbere cyafashwe n'igihugu cya Kenya. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika nunga haduce turabangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo. Ndabashimire mwebwe mwariko muratwumviriza kuri mikro no mu ruhinga bw'ivyuma mwari mwazindukanye na Diane Nininahazwe. Turaza kongera mu bindi biganiro n'andi makuru ngiye kubatororokaniriza.